Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kuri mikro, kuri isaha, muri kumwe na Ange Fidele Niyongabo.
Na Aloyizi Bigirimana.
Kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose, mvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, Burundi, kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Hari abantu bibwira ko training ya gisirikare ivunanye, ubu twayiboneye uburyo itavunana. Turabyoroshya, ntumenye n'icyo wakoze rwose.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yashikirije mu ntara ya Gasabo. Ikoraniro rikuru ry'umugambwe wa Repubulika rirabandanya uno munsi kuwa kabiri. Iryo koraniro riza gushimikira ku butunzi uno munsi kuwa kabiri.
Turukiya nacyo kiridogera amakungu agityoza kunyifato yacu nyuma y'abashatse gutembagaza ubutegetsi.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za Olympique CEO ryigijeyo ingingo yerekeye nimba imigwi yose y'abanonotsi b'Abarusiya yozirizwa guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympique zi Rio de Janeiro. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Ikoraniro rikuru ry'umugambwe wa Repubulika rirabandanya uno munsi kuwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara cya Cleveland muri Leta ya Ohio. Iryo koraniro riza gushimikira ku butunzi uno munsi kuwa kabiri. Ivyo umunsi umwe nyuma y'uko Melania Trump abwiye abari mu ikoraniro ko umugabo wiwe Donald Trump ari umuyobozi mwiza kandi ari we wenyine ashobora gutuma ibintu bihinduka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashikiriza amajambo uno munsi kuwa kabiri mu gisagara cya Cleveland muri Leta ya Ohio barimwo bamwe mu bategetsi bakomeye b'umugambwe wa Repubulika, harimo umukuru w'inama nshingamateka Paul Ryan n'abahoze ari abakandida Chris Christie na Ben Carson. Melania Trump avuga ko Donald Trump ari we muntu ashobora kugwanira inyungu z'Abanyamerika n'inyungu z'igihugu. Melania Trump yavukiye mu gihugu cya Slovenia, ntiyabonetse cyane mu gikorwa cyo kwiyamamaza cy'umugabo wiwe. Yakoresheje ijambo ryiwe ryejo kuwa mbere kugira yidondore. Yamara ijambo ryiwe ryaravyoye ibibazo ku nkomoko yaryo. Ivyo inyuma y'uko abamenyesha makuru bavuze ko risa n'ijambo ryashikirijwe na Michelle Obama mu ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abademokrate mu mwaka w'2008.
Muri Turukiya, umushikiranganji w'ico gihugu Binali Yildirim aragabisha amakungu mu kuvuga ko ariko afatira kubashatse gutembagaza ubutegetsi kugira batyoze ico gihugu. Inyuma yaho igihugu ca Leta Zunze za Amerika hamwe n'abakuru b'ibihugu bimwe bimwe vya Buraya baneguriye igikenye kiriko kirakoreshwa na Turukiya mu gufata abakekwa kugira uruhara muri uyo mugambi. Ibyo byashikirijwe kuri uyu munsi wa kabiri. Yardirim hamyesha ko yahamagariye abanyagihugu biwe kwiyunga bakagira ubumwe, ariko naho avuga ko Yardirim yavuze ko agiye kurandurana n'imizi umuhari urongowe n'umunyedini Fethullah Gulen ari ku butaka bwa Amerika yagirizwa kuba ari we yateguye uwo mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Amerika isaba Turukiya kwigengesera ikisunga amategeko mu kugira amatohoza kubashatse gutembagaza ubutegetsi. Ku munsi wa mbere, sekretari wa Leta ya Amerika John Kerry mu gihe yari mu gihugu ubirige cyo kuwa mbere yashikirije ko ashigikiye ko abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bakwiye kurenguzwa, ariko akagabisha Leta ya Turukiya kutarenza urugero mu kugarukana umutekano. Yardirim yamenyesheje ko yashikirije inyandiko zisaba Amerika kurungika Gulen muri Turukiya. Inyuma yaho Kerry yari yashikirije ko Amerika ikeneye ivyemeza bimwagiriza imbere yuko yiga ivyiwe.
Radio Sweden America Washington DC mwandanya gukurikirana makuru yo hijyano hino. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za Olympique mu mfunyafunyo CEO ryigijeyo ingingo yerekeye nimba imigwi yose y'abanonotsi b'Abarusiya yozirizwa guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympique zo mu kwezi kuza mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil. Ivyo kubera ivyagirizo vy'uko abo banonotsi bafashe imiti yongereza inguvu babifashijwemo n'abategetsi. Umugwi nshingwabikorwa w'ishirahamwe CEO wagirishije inama yihutigwa uno munsi kuwa kabiri mu gihugu c'Ubuswisi. Uwo mugwi wafashe ingingo ko ishirahamwe CEO ritazofata buno nyene ingingo yo kuziririza abanonotsi baba Rusiya guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympique mu gisagara ca Rio de Janeiro. Ishirahamwe CIO rimenyesha ko rizokwihweza uburyo bufatiye ku mategeko ku vyerekeye kuziririza ikivunga abanonotsi bose baba Rusiya mu nkino mpuzamakungu za Olympique zo mu mwaka w'2016. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugwanya ikoreshwa ry'imiti yongereza inguvu ku banonotsi World Anti-Doping Agency mu rurimi rw'icyongereza ryasavye ishirahamwe CIO kuziririza abanonotsi bose baba Rusiya n'abategetsi kuruja mu nkino zo muri iki gihe cici mu gisagara ca Rio de Janeiro.
Mu gihugu cha Taiwan ba mukerarugendo 226 barasize ubuzima mu isanganya ry'imodoka yunguruza abantu ryabaye jo ku munsi wa kabiri. Igipolisi cha Taiwan kuri uwo munsi wa kabiri murambabarira, igipolisi cya Taiwan kivuga ko iyo bisi yari itwaye abo ba mukerarugendo ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Taipei Taoyuan kiri mu bumanuko bw'umurwa mukuru Taipei yataye ibarabara iseka inkingi ziri ku ruhande rw'ibarabara mu nyuma ica iraduka irasha. Abashika kuri 224 muri bo barabene gihugu b'igihugu cy'Ubushinwa, abandi babiri nabene gihugu ba Taiwan, batatu muri abo bari abana bafise imyaka 12 na 13. Iryo sanganya rishobora gutosekaza imigenderanire hagati y'Ubushinwa na Taiwan, imigenderanire atako yari isanzwe yifashe kuvaho Perezida Tsai Ing-wen atorewe mu kwezi kwa mbere kurongora ico gihugu. Igitigiri c'abakerarugendo bamuka mu Ubushinwa baja muri Taiwan cabandanije kigabanuka kuvaho Perezida Tsai agiriye ku butegetsi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati ya leta ya Bavaria Joachim Herrmann avuga ko igipolisi cya toye idarapo ya leta ya Kiislam mu bintu by'umukangara yagize igitero ku itereni afise ishoka n'imbuga ita ku munsi wa mbere. Abantu batari bake barakomeretse muri ico gitero cabereye mu Budagi. Leta ya Kiislam yitiriye ico gitero mu vyo yatangaje no musiku wa kabiri gato y'inyuma y'uko iyo darapito we kubwitangazo rya leta ya Kiislam wagize ico gitero n'umunywanyi wa leta ya Kiislam. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mutwumvira kuri radio inshuti ya bose kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere dutega amatwi Aloys.
Amakuru yo mu karere tuyahere kuyavuga mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ivyirwa abanyeshuri babonera mu ikoraniro n'intore bidahagije, asigura ko umwaka utaha hazokwiyongeramwo imyimenyerezo ya gisirikare. Umenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa yagiye igabiro aho Perezida Kagame yabitangarije.
Atangaza iby'igisirikare ku banyeshuri biga mu Rwanda n'abiga mu mahanga, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanishije ko amasomo baboneraga mu itorero yuje indangagaciro na kirazira by'ubunyarwanda biganisha ku gukunda igihugu bidahagije. Perezida Kagame yavuze ko itorero ry'umwaka utaha 2017 hazabaho kugabanya icyo yise ibipindi by'abanyapolitiki bakongera igisirikare.
Tuzagabanya bya bipindi bya barucago na bakaboneka, ntabwo tuzagabanya agaciro kabyo, tuzagabanya volume yabyo uko bingana gusa. Hanyuma tuzamure the real thing. Tubigishe igisirikare.
Kuri iyi ngingo, umukuru w'u Rwanda yabaye nk'uhumuriza abazatozwa igisirikare bashobora kuba babifite indi myumvire, yizeza ko byose bizakorwa mu buryo bworoshye.
Hari abantu bibwira ko training ya gisirikare ivunanye, ubu twayiboneye uburyo itavunana. Turabyoroshya, ntumenye n'icyo wakoze rwose. Ugasanga uzi ibintu byose, uzi kumasha murabizi, aha no kumenya imbunda z'ubwoko bwose no kumenya kuzirinda aho ziba ziri wowe utayifite.
cyane cyane nkamwe musigaye muba hanze tubagirira impungenge ubwo dusigaye tubona birirwa barasa abantu ku mihanda murabibona we no kugira ngo umuntu amenye uko yakwifata rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo
iyi ni ingingo kubayibwirwaga bagaragaje n'ubusanzwe ko bari bayikeneye kuko hari na bamwe bahise basaba ko mu masomo yabo ya kaminuza baziga igisirikare
ndewe mfite icyifuzo nshaka kujoininga RDF ariko nabwo nshaka gukomeza ubumenyi bwanjye niga ikintu kijyanye na aviation
ibyo biroroshye cyane
ndikubaza niba afite ayo mahirwe yo kuba nakomeza
rwose
muri icyo cyiciro
buriya bakubonye bagiye baragukurikirana
Kuruhande rumwe ubutegetsi bw'u Rwanda buragaragaza ko igisirikare ari uburyo ku banyeshuri biga mu mahanga bagombye gukoresha birwanaho igihe bahuye n'umutekano muke ariko biranaca amarenga ku ngufu ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize mu mutekano tukiri kuri ingingo y'umutekano muri ibi bihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame akunze kugirira ingendo hirya no hino mu gihugu ni hake yafata ijambo mu ruhame abwira abanyarwanda ngo azarangije adakomoje ku ngingo y'umutekano avuga ko iterambere bagezeho barigezeho biyushya kuya kandi barikesha umutekano agasaba ko bagomba kurisigasira binyuze mu kwirindira umutekano iyi ngingo yo kwinjiza igisirikare ku banyeshuri biga za kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda no mu mahanga izatangira 2017 ku ikubitiro izareba abanyeshuri bose batambutse mu itorero biga mu Rwanda no mu mahanga kuri iyi nshuro ya cyenda itorero indangamirwa ry'abanyeshuri biga mu Rwanda no mu mahanga ryari rigizwe n'abanyeshuri 345 177 biga mu mahanga 168 biga mu Rwanda akabagira ubusa ijwi rya Amerika igabero mu burasirazuba bw'u Rwanda
kuva kuwa mbere tariki ya 18 kugera ku ya 21 z'uku kwezi kwa 7 ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya president wa leta zunze ubumwe za Amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokrat nabo niko bazabigenza ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania kuva kuri 25 kugera kuri 28 y'uku kwezi kwa 7 radio yanyu ijwi rya Amerika izaba ihababereye
Radio y'u Amerika i Washington DC leta y'u Rwanda itangaza ko impunzi z'abanyarwanda zirenga 200,000 kugeza ubu zitarafata ingingo yo gutahuka umushikiranganje jejwe ugutahukana impunzi mu Rwanda Serafine Mukantabana yabashikirije abashingamateka nibyo Asumta Kaboyi adushikiriza
Kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka Minisiteri y'Ubucyuro impunzi iravuga ko hamaze gutahuka abanyarwanda bangana na 3,634,000 n'abantu 553 hakaba hasigaye abarenga 186,000 bakiri mu buhungiro uyu mubare utangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Leta y'u Rwanda yo ikemeza ko uyu mubare w'impunzi z'abanyarwanda zikiri hanze ushobora kurenga kuko Repubulika na Demokarasi ya Kongo yonyine ivuga ko icumbikiye abarenga 150,000 nubwo nta busesenguzi bwimbitse bwigeze bukorwa ubwo yasobanuriraga abadepite ibyerekeranye na gahunda yo gukuraho statu y'ubuhunzi ku banyarwanda b'impunzi Minisitiri Mukantabana Serafine wo gucyura impunzi yeretse abadepite zimwe mu ngorane zikigaragarira muri iki gikorwa
ikindi hari umuryango mpuzamahanga udashyira mu bikorwa imyanzuro yo kurangiza ikibazo cya FDLR abarwanya ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda bakwirakwiza ibihuha mu mpunzi z'abanyarwanda bakanahohotera abagaragaje ko bashaka gutaha aba nabo ntabwo twabatandukanya na FDLR rimwe na rimwe harimo n'abakozi ba HCR HCR ubwayo nka institution nta kibazo ifite irashaka ko n'abantu batanda icyemezo kigashyirwa mu bikorwa ariko ugasanga abakozi babo barasa naho gutahuka kw'impunzi kuri bo ari ugutakaza umugati.
Abadepite banagaragarijwe ko imiryango y'impunzi yasigaye mu gihugu rimwe na rimwe ari ifata ya mbere mu kubuza bene wabo gutaha kubera ko iyo miryango iba yarigaruriye imitungo yasizwe n'izo mpunzi. Abadepite bakaba basabye Minisitiri wo gucyura impunzi gushakisha uburyo bwose leta yagifasha abatwariwe imitungo kuyigaruza bundi bushyashya. Ndetse abadepite bakaba bibaza uko bizagenda nyuma y'uko havanweho burundu icyemezo cy'ubunzi ku Banyarwanda bakinangiye. Depite Gatabazi Jean Marie Vianney na Depite Byabara Umwanzi.
Hari abantu bari mu buhungiro b'impunzi badahunga leta, ahubwo bahunga abantu ku giti cyabo. Inzu yewe ndabarayikodesha, niba muha amafaranga barayigurishije bakanabeshya, wenda ngo naramukanatashye azagira ibibazo. Numva rero icyo kintu ahubwo biranoroshye ko mukwiye no kujya muri iyo miryango mukajya no muri abo bantu noneho mugatuma ababona amakuru nyayo, ndetse mukanereka abantu bari mu mahanga ko nibataha ibintu byabo bazajya leta ibafasha kugira ngo babibone.
Nifuzaga kumenya nyuma y'iriya deadline bizagenda bite, kuba zaba binangiye banze kwaka pasiporo ibyangombwa by'u Rwanda banze gutaha bizagenda bite?
Minisitiri wo gucyura impunzi mu Rwanda yasobanurira abagize inteko ishinga amategeko ko impunzi z'Abanyarwanda zifuza gutaha ubu zizafashwa na HCR, izindi zashyiriweho uburyo bworoshye bwo gukoresha ikoranabuhanga zikiyandikisha zigafashwa gutaha zitiriwe zinyura muri HCR. Hakabonekamo n'ikindi cyiciro cyifuza kuguma mu bihugu cyahungiyemo ariko bakabasha nabo guhabwa pasiporo y'u Rwanda. Minisitiri yavuze ko iki cyiciro cyo guhabwa pasiporo kigenda buhoro buhoro kuko bavuga ko leta y'u Rwanda ibatsindira pasiporo zayo. Minisitiri Serafine Mukantabara yabwiye abadepite ko hari n'ikindi cyiciro cy'impunzi z'Abanyarwanda kinangiye gutaha, aba akemeza ko mu gihe kiri imbere bashobora kuzahura n'ikibazo.
Ni ukuvuga ngo bagiye gutura mu bihugu by'abandi mu buryo butabujuje amategeko. Uko bizagendera biraterwa n'uko ibyo bihugu bicunzwe. Hano mu gihugu cyacu ntibyakunda, ariko hari ibindi bihugu bimeze nk'aho simbivuga nabi, ariko hari ibyo mwakwita nka itabanani, aho umuntu ashobora kugenda ukazana imbere y'inteko hano ugakubita akabutike hariya ntihagire umuntu uza kubikubaza. Ibyo rero ngira ngo biraregetse, bafite ni nk'abantu nava kwa bantu mu by'ukuri barashyira ubuzima bwabo kaga, ariko byagiye bigaragara kenshi ko bene abo ngabo hari igihe nyine igihugu gihaguruka kikavuga kiti abo bantu barakora iki mu gihugu cyacu.
Minisitiri Serafine Mukantabana yasabye leta y'u Rwanda ko yateganya ingengo y'imari yihariye yo gufasha impunzi z'Abanyarwanda zishobora kuzataha ku bwinshi mu gihe zakubahiriza icyemezo cyafashwe cyo guca burundu ubuhunzi ku Banyarwanda. HCR itangaza ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2016 impunzi z'Abanyarwanda zizaba zitarataha nyuma y'itariki nta mpunzi n'umwe HCR izongera gufasha gutaha. HCR ikanavuga ko nyuma ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka utaha 2017 noneho izanahagarika burundu imfashanyo yahaga impunzi zose z'Abanyarwanda zibarirwa hirya no hino ku isi. Impunzi z'Abanyarwanda zirebwa n'iki cyemezo ni zahunze kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1998. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi umuryango Agra usanzwe ufasha uvyuburimyi muri Afrika ugiye gutanga miliyoni 25 z'amadolari y'Abanyamerika azofasha abantu 360,000 mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byavugiwe mu nama uyu muryango uriko uragirana n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'abatanga n'abafatanya ibikorwa bakorera muri iki gisata. Ni inkuru y'umumesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Mu myaka itanu igiye kuza, izi miliyoni 25 z'amadolari y'Abanyamerika zizofasha cyane mu bikorwa leta isanzwe ikora no kunganira ingufu z'abanyagihugu. Emime ndiho ku bwayo umukozi wa Agra amenyesha ko aya mafaranga azofasha abantu bagera ku 360,000 mu bisata bikurikira.
Icy'ingenzi si amafaranga menshi, icy'ingenzi ni mucyo dukoze aya mafaranga ni nuko akora. Aya mafaranga rero uko angana azaza kugira ngo abandanye yunganira effort guverinoma ifise n'abandi baterankunga abarimyuga bafite foro nyinshi bashiramo amafaranga bashiramo nta n'uyabara. Aya mafaranga yari aze kunganiza ifo kugira ngo azabandanye akora mu masekta ashikanga ane imwe nijanye kugufasha kugira ngo secteur privé ibandanye ikora neza yinvestisse mu rwego rwo kuri input yabe imbuto cyangwa ifumbire umwimbu zamutse birumvikana yuko umuturage afise ica shora afise icajya afise uko arungi kumwana ku ishuri icya kabiri amafaranga azokora no kufasha za banki kugira ngo mu byukuri dukorane na banki cyane na secteur privé yinvestisse muri secteur agricole
ikindi aya mafaranga azokora no kubika umwimbu kugira ntubandanye utakara ivyo bikozwe amasoko azoca aboneka mu gihugu no mu karere agra izofasha kugira barimye baronke imbuto guhiminiza ama politike kugira bikorera nabo bakorere mu gisata c'uburimyi n'ubworozi umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Tony Sanganira asaba abafatanya bikogwa bose bakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu Rwanda kudafusha ubusa aya mafaranga abantu ngo bakore ibikogwa bisa
iyo tuvuze rero abaturage mu 1336 bazagerwaho n'ibikorwa bitandukanye miliyoni 25 z'amadolari bigaragara ko arizo zigomba gushyirwa muri ibyo bikorwa ibyo byose twizera ko bishoboka ariko kugira ngo bishoboke bizashyirwe mu bikorwa nuko habaho gufatanya kw'inzego
aya mafaranga aje gufasha mu gisata c'uburimyi mu gihe mu Rwanda aheze igihe havugwa inzara mu banyagihugu iturutse ku ruzuba no kumvura nyinshi Tony Sanganira yamenyesheje ko ku rutonde rw'ibyo bazokoresha aya mafaranga iki kibazo c'inzara kizokwitabwaho cyane
tubihuje n'iyi gahunda nk'uko byagaragaye kimwe mu by'ingenzi dushyize imbere nuko dukomeza gukora ubuhinzi bugomba guhangana n'ihindagurika ry'ibihe gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi ariko ngarutse kuri icyo by'umwihariko ari nacyo kibazo cy'ingenzi gihari uyu munsi cy'uko twagize izuba ryinshi mu bice bitandukanye by'igihugu ariko sinareka no kuvuga ko hari n'ahari habaye imvura nyinshi ikatuma dutakaza n'ubutaka
kubwishyira hamwe agra amareta yarakwiye gukora uko ashobora kose kugira abikorera utwabo bazana imitahe yabo mu gisata c'uburimyi n'ubworozi emime ndiho kubgayo avuga ko mu bihugu agra ikoreramo muri Afrika haraho haboneka amareta yugara imijyango abagwizatunga n'abafatanyabikorwa ntiboroherezwe mu kazi kabo
ikintu cy'ambere guverinoma zagombye gukora zino mu nshingano zabo ni ugukora za politike zibereye zemerera izo bank cyangwa zituma ibanke cyangwa abandi bashora mari baba prive baza bakazana ayo mafaranga muri secteur agricole icyo twagiye tubona si mu Rwanda gusa n'ahandi u Rwanda rwo runateye n'imbere politiki imeze neza uko imeze ariko ikeneye kujya mu ngiro ikeneye gushyirwa mu bikorwa icyo tubona nuko amasekteri amwamwe za government zitugurura imijyango kuri secteur privé cyangwa za banki urumva banki n'umucuruzi nshaka kumubwira ngo nazana amafaranga mu buhinzi atabona harimo risk
agra ni ishyirahamwe risanzwe rifasha abakorera mu burimyi muri Afrika I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio Sweden America I Washington DC imigwi 12 y'abasore badashikana imyaka 18 nibo bagiye kumara indwi irenga bahiganwa hano mu Rwanda mu mahiganwa ya Afrika ahuza ibihugu imigwi 2 ya mbere ikazocironga uburenganzira bwo kuja mu gikombe c'isi yose ndumbero ku murwi w'u Rwanda no gushika no kuba mu migwi 4 ya mbere Desire yatunga imana iyo nkuru yaduteguri
Imyiteguro ku mugwi nserukira gihugu ubu Rwanda uzitabira amahiganwa ahuza imigwi nserukira bihugu y'abasore badashika imyaka 18 azotangira igenekezo rya 2022 gushika rya 31 za kuno kwezi kw'indwi yagenze neza nk'uko bishikirizwa na Moyize Mutoka mbaramenyerezo uwo mugwi ubu Rwanda mu minsi yaheze imyiteguro yagenda nabi ikamara igihe gito n'umusaruro ukaba muto ariko no mwaka uwo mumenyereza arashima cyane ingene vyagenze kuko abo basore bamaranya amezi atandatu bari kumwe bakaba baranonse n'amahigwe yo kwitegurira muri Amerika mu gisagara cha Arizona
muri rusange dufite imikino igera kuri 50 ndumva preparation yaragenze neza ubu dusigaranye abakinnyi bagera kuri 15 muri abo bakinnyi harimo abakinnyi 9 bakina hano mu gihugu hagati biga mu gihugu hagati hakiyongeramo abandi bakinnyi batandatu harimo batanu ba biga ku mugabane wa Amerika ndetse n'undi umwe baturuka mu gihugu cy'u France.
Mutoka Mbali Moise amenyesha ko mu gihe atoshika kuri iyo ntumbero bihaye atacitwazo na kimwe azogira kuko vyankenerwa vyose yarabihawe. Nayo kuba afise abakenyi bavuye hanze batiteguriye hamwe n'abandi umwanya muremure ngo ntacyo bitwaye kuko abo hanze basanzwe bafise imyiteguro ihagije.
Ubwo rero ndumva nta mpungenge tuzabona nazo, ndakwizeza ko ntazakubwira ko impamvu turamutse tutageze kure ari uko abakinnyi batarahuza umukino kubera bavuye hanze n'abasanzwe hano mu gihugu.
Iyo ngendo rero yo gutegura abana bakiri bato kandi bagahabwa umwanya ukwiriye igiye gukomezwa. Mugwiza Desire Arongo ishyirahamwe rya basketball mu Rwanda amenyesha ko hagiye kuvuka ibigo byigisha basketball abana bakiri bato kugira u Rwanda rugiye mu mahiganwa nk'ayo. Abamenyereza borohegwe mu gutora abakinnyi bazokinisha.
Hari indi gahunda yo kuvuga ngo abafite 14 nabo dutangirane nabo, ariko kugira ngo bihoreho hari uburyo federasiyo yashyizeho ndetse hari n'abafatanyabikorwa nk'uko twabibwiye n'ubushize ba NBA Africa bashaka kugira ngo baze mu bana bakiri bato bashyireho amarushanwa y'abana bakiri bato. Tuba twizeza rero ni uburyo bwo kugira ngo two kujya dufata abantu ngo tubatoze ukwezi kumwe abiri, ahubwo habe habaho uburyo bwo kuvuga ngo nidukenera abantu b'imyaka 14 barahari twarabateguye. Nkaba nabagoneraho no kubamenyesha ko WDA nayo ifite gahunda yo ya Academy i Musanze, imyiteguro igeze kure ku buryo mu kwezi kwa cyenda bazaba batangiye y'abana 30 b'abahungu na 30 b'abakobwa.
Izo nkino rero abaserukira ubushikiranganje bw'inkino n'ishyirahamwe rya basketball mu Rwanda bamenyesha ko ziteguriye bihagije kandi ko vyankenerwa byose bikwiye kugira kira bashitsi atangorane. Umugwi wa Tunisia ukaba ariwo wabaye uwa mbere mu gushika mu Rwanda ku munsi wa kane, bikaba bitekanijwe ko ariho hazobatombora ingene imigwi izohura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye kuri iyi saha ya mbere. Imbere yaho reka dusube tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Ikoraniro rikuru ry'umugambwe wa Repubulika rirabandanye uno munsi kwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo koraniro riza gushimikira ku butunzi uno munsi kuwa kabiri.
Mu gihugu cya Turukiya, umushikiranganji wa mbere Binali Yildirim aragabisha amakungu mu kuvuga ko ariko afatira kubashatse gutembagaza ubutegetsi kugira batyoze icyo gihugu.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za Olympic mu mfunyapfunyo CEO ryigije ingingo yerekeye n'imbi imigwi yose y'abanonotsi b'Abarusiya yoziririzwa guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu kwezi kuza mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil. Ivyo kubera ivyagirizo vy'uko abo banonotsi bafashe imiti yongereza inguvu babifashijwemwo n'abategetsi.
Muri Taiwan ba mukerarugendo 2026 barasize ubuzima mu isanganya ry'imodoka yunguruza abantu ryabaye jo kuri uyu munsi wa kabiri. Igipolisi cya Taiwan kivuga ko iyo bisi yari itwaye abo ba mukerarugendo ku kibuga cy'indege kiri mu manuko ku murwa mukuru Taipei yataye barabara iseka inkingi ziri ku ruhande ry'ibarabara ica iratokombera. Abashika 24 muri bo n'abenegihugu b'Ubushinwa abandi nabo muri Taiwan.
Umushikiranganji w'intwara yo hagati ya Leta ya Bavaria avuga ko igipolisi cya toye idarapo ya Leta ya Kiislam mu bindu vy'umukangara yagize igitero ku itere ni afise ishoka n'imbugita ku munsi wa mbere. Abantu batari bake barakomeretse muri icyo gitero. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye kuri isaha kuri micro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Louise Bigirimana
uwashize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Tubifurije kugira umugoroba mwiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.